Nisazi nene minuta mirongo ibiri n'itanu kizamuza makungu nisazi tandatu n'iminuta mirongo ibiri n'itanu muri studio zose za radio y'isanganiro tubaramutse twongere tubaha ikaze murano makuru yo kuri no mutaga turi ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 18 nzeri 2020 amakuru tubafitiye akaba hagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Ijoro rya keye ryira kabiri mugenzi wacu akorera mu ntara ya Karusi afungiwe ku mugwa mukuru wa komine Buhiga Blaise Pascal Kararumiye akaba yapfunzwe inyuma y'ukumvirizwa n'umushikiriza manza wa Republika muri iyo ntara kubijanye n'inkuru yatanze ku munsi wa kane kubikogwa by'amakooperative sangwe turabigira ko ku murano makuru umunyororo wo kuva ku minsi 15 gushika ku minsi 30 hamwe ni hadabu riva ku mafaranga 200,000 gushika ku 400,000 nico gihano gitekanirijwe umuntu wese yatswe uburenganzira bwo gutora hanyuma akabirenga ko turabigaruka ko muri rwa rutonde rw'ibihano bitekananwa bitekanijwe n'itegeko rigenga amatora nayo bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Makamba mu mwandiko bw'igihugu c'u Burundi basaba imizibukiro kugira ngo baronswe nako barondera handi bimukira nyuma yuko amazu yabo yagonzwe n'ahazoca ibarabara risize kaburimbi mu gico gisagara amakuru tubafitiye saya gusa François Akimana niwe tuma mvuga mu kanyumva ano makuru mashikizwa na Aimé Richard niyo nkuru sangwe ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu gisata cyo kumenyesha amakuru mugenzi wacu akorera radio y'isanganiro mu ntara ya Karusi yaraye ijoro ryiwe rigira kabiri mu gashoka brigade ku mugwa mukuru w'ikomine ya Buhiga Blaise Pascal Kararumiye yapfunzwe nyuma yo kumvirizwa n'umushikiriza manza wa Republika muri iyo ntara aho yabazwa kubijanye n'inkuru yatanze kuri uyu wa kane ijanye n'inama buramatari w'iyo ntara yagirishije abajijwe intwaro abasaba kutivanga mu bikorwa by'amakoperative sangwe ngo nk'uko byariko biridogegwa n'abari muri iyo nama naba murano makuru ahubwo uruganda rwa radio y'isanganiro rukagaruka ku nkuru yakozwe kuri uyu wa kane na mugenzi wacu Blaise Pascal Kararumiye akurikiranwa ko ahubura matari w'iyo ntara ya Karusi hiyamiriza bamwe muri ba musitanteri b'iyo ntara batanze ibitungwa ku miryango ihurikiye mu makoperative sangwe
ku mitumba yose 145 igize intara ya Karusi buri mutumba wararonkejwe amafaranga angana n'imiliyoni 10 ya koperative sangwe ziri kuri buri mutumba nkuko byemezwa n'abarongoye iyo ntara ya Karusi buramatari Mbarushimana Kariniya akagabisha abastantere barongoye amakomina mwamwe iyo ntara bihaye ububasha bwo kugurira ibitungwa ayo makoperative sangwe yo muri komine barongoye muri ayo mahera angana n'imiliyoni 10. Ati abo barenza amategeko agasigura ko buri koperative ariyo yitunganya mu kurangura umugambi yateguye aho kubategurira amasoko ivyo buramatari akaba yabishikirije mu nama yo kuri uyu wa gatatu inama yagirishije abarongoye imitumba yose abakuru b'amazone abastanteri ari kumwe n'abahanuzi biwe aho ni mu gihe havugwa imyidogo mu makoperative sangwe amwamwe y'amakomine ya Nyabikere Buhiga na komine Gitaramuka aho imiryango yashikirijwe ibitungwa impene n'ingurube byaguzwe na komine nkuko babivuga hamwe hamwe ibitari bike bakavuga ko bimaze gupfa aho niko ku mutumba shanga ahapfuye ingurube 5 kuri 13 bari baronkejwe buramatari ati buri koperative niyitegerezwa kwitunganya mu gukoresha ayo mafaranga akemeza ko ari ngurane izosubizwa agasaba kandi ko mu gukoresha ayo mahera boza barayatora mu ngunga irenga imwe aho kuyatorera rimwe ngo bigatuma habamwo ukwihutagiza Ikarusi Kararume Blaise Pascal kubwa radio isanganiro
kuri ivyo umuyobozi wa radio isanganiro akaba yaragize ica shikiriza kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu Blaise Pascal Kararumiye aho ngo atakosa ry'umwuga na rimwe ririmwo agatangazwa n'ingene yarengukishijwe n'umushikiriza manza wa Republika muri iyo ntara ajeje kumwumviriza agaca mupfunga Silver Ntakaruta Imana agasaba ubutungane kurikura uwo mumenyesha makuru wa radio isanganiro ngo kuko ataco ariko arazira Silver Ntakaruta Imana arongoye radio isanganiro
umuntu yumvirije inkuru yatanze jewe ubwanje aho ngeza mu kumenya ivy'umwuga jiwe nasanze atakosa nari toyiririmwo ndetse nasubira ndayumviriza nijoro ndasubira ndayumviriza no mu gitondo nasanze atakosa nari toy nari toyiririmwo umuntu aravye amakuru ingena akogwa mu bijanye ni ivy'umwuga ivy'amateko asanzwe atekanya icyo numvise nuko yakoze inkuru kuvyerekeye amafaranga yatanzwe mu makoperative sangwe akorera mu makomine yose y'igihugu na cyane cyane ko yavuze mu vy'Ikarusi avuga yuko amafaranga yashikijwe mu makoperative asanzwe ari mu makomine y'intara ya Karusi. Ivyo yavuze ibintu bijanye no gukoreshwa kwa amafaranga, hanyuma rero nkumva yuko yahamagawe n'umushikiriza amanza kugira ngo ambaze kuri iyo nkuru. Cyatangaje nuko inkuru ikozwe neza atana mahinyu umuntu yoyitora yoca ipfunga umuntu. Ivyo nivyo tariko turumva muri kano kanya. Naho hari kuba habaye ikosa mu gukora inkuru, si ibintu byangana no gucupa umuntu afungwa. Ni ikosa iyo ribaye umuntu ariko arakora ivyumwuga utavuga ngo ni ikosa ry'icaha nkuko igitabu mpana vyaha gisanzwe kibitekanya. Ni ikosa rifise ingene rikosogwa. Mu bisanzwe iyo hari inkuru ibaye akaja mu ikosa mu kuntu inkuru yakozwe, uwo muntu aba yavuzwe canke uruhande rwagumva yuko rutanejerejwe n'ivyavuzwe ruraronka umwanya rwo rugaheza rukavuga. Turahereza umwanya abantu bose rero babashaka kugira ico bashikije ku nkuru ziba zibaraba ziba zashikirijwe. Ubwo rero nosaba yuko abakuru muri kino gihugu bafise ico bavuga nko kubijanye ningene abakuru mu ntara bigenza bari bakwiye kuraba ingene babahamagarira gukwikiza amategeko, bakaraba ingene bakorana neza n'abandi bantu bose baba bariko barakorera mu ntara kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere.
Ni igiki musaba izo nzego zafashe ingingo nk'iyo?
Inzego zafashe iyo ngingo nuko bokubitiza agatima mpembero akaraba yuko ivyo bariko barakora bitaza konona kurusha aho bibaza yuko hari umuti baba bariko baratora. Tukibaza yuko abo bantu bafashe iyo ngingo bosubiza agatima mpembero umenshi makuru wacu bakamurekura.
Sylvain Ntakarutimana arongoye radio isanganiro muri ko murumviririza ibujumbura ku mugwa mukuru w'Uburundi mu by'ubutunzi ku imegarize 89 n'ibicindwi. Turabandanya n'ano makuru. Umuntu yaswe uburenganzira bwo gutora akabirenga ko agatora hakoreshejwe intonde yari yiyandikishije ko imbere yuko yakwa ubwo burenganzira ahanishwa umunyororo w'iminsi 15 gushika kuri 30 n'ihadabu riva ku mafaranga 200,000 gushika ku 400,000. Itegeko rigenga amatora rirahana ufashwe ariko aratanga canke afasha abatanga amakarata canke izindi nyandiko zifitaniye isano no kwiyamamariza amatora ku munsi w'itora. Charles Makoto aragaruka ku bihano bitekanijwe n'itegeko rigenga amatora ku makosa akozwe ku munsi w'itora.
Itegeko rigenga amatora riranahana uba yatoye yakoreshejwe ubusuma biciye mu kwiyandikisha canke akoresheje izina ry'uwundi yiyandikishije atari gwiwe. Ingingo ya 223 itegekanya igihano cyo gufungwa kuva ku minsi 15 gushika ku mezi 3, amande ava ku 200,000 gushika ku 400,000, uwatoye akarenga kabiri ku itora rimwe. Ayo mande nyene arahanishwa uwambaye canke agendana ikarata ibimenyetso biranga umugambwe, urunani rw'umugambwe, canke uwundi wese ariko yitoza n'inyandiko ziranga nabo bantu umunsi w'itora. Umuntu afatiwe ku biro vy'itora canke hafi y'ibiro vy'itora ariko agerageza akoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose mu guhatira ubutora canke abatora guhindura aho batora canke kubabuza kurangura ico gikorwa, ingingo ya 225 itegekanya ko ahanishwa umunyororo uva ku mezi 3 gushika ku myaka 2 hamwe n'ihadabu iva ku 400,000 gushika ku 180,000 canke kimwe muri ivyo bihano. Nayo ukoresheje igikenye canke gutera ubwo wutora kumugabisha ko ashobora gutakaza akazi, kugabisha kumuryango wutora ushobora kugirirwa nabi canke ubutunzi bwiwe mu ntumbero yo kumutegeka atora, ahanisha umunyororo uva ku mezi 6 gushika ku myaka 5 n'amande ava ku 180,000 gushika ku 4,000,000. Ingingo ya 227 nayo itegekanya ko ubajejwe mu matora kwakira guharura amajwi y'abatoye agafatwa yakuyemo canke yongeye mu ikarata canke agahindura ibiba biri ku ikarata y'itora anisha umunyororo uva ku mwaka gushika ku myaka 3 n'ihadabu riri hagati y'400,000 gushika ku 180,000. Isanganiro
inami sumbingi kwisaha 6:34 muri studio zose za radio Isanganiro. Turabandanya nano makuru. Bimwe mu bibanza vy'iratiro ngo vyaranaguwe kugira ngo bishobore korohereza ingenzi vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi kuri uyu wa gatanu, aho yariko ashikiriza ivyaranguwe n'umushikiranganji arongoye mu mezi 6 arangiye. Jean Marie Niyokindi yashikirije ko zimwe mu ntamamyi ubwo bushikiranganji bwagize harimwo ubukene bw'uburyo nubwo biruko. Umushikiranganji Niyokindi arashimishwa n'ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye muri ano mezi 6 arangiye. Tumukurikire.
Harateguwe neza ibibanza vy'iratiro vy'ikiganda na ruvubu kugira ngo bishobore kwakira no korohereza ingenzi zihagendera ni muri iyo ntumbero nyene ireresi irata karanga ku Burundi iriko irategurwa inzu z'uburaro bw'ingenzi zababa amajana 6 zo mu bisagara zaragenzuwe n'abahinga bo muri ico gisata kugira bazishire ku rugero zikwiranye nkuko ahandi mu bindi bihugu babikora muri izo izishika 14 zaremejwe ko zikwije ibisabwa kugira ngo zemerewe gushigwa ku rugero rwo hejuru irangurwa ry'ibikogwa ubushikiranganje bwo budandaje amahinguriro n'ingenzi ndongoye bwishinze muri kino gice ca mbere c'amezi 6 y'umwaka w'2019 ushira 2020 ryagenze neza cane naho intambamye zitabutse muri izo ntambamye novuga nk'uburyo budakwiye kugira ngo dushike bitatugoye iyo abagwiza tunga bakorera kuvyerekeye imigambi nyamukuru izorangurwa muri iki gice kigira kabiri cy'umwaka 2019 ushira 2020 nagomba ndabamenyeshe ko ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi bwishinze kuzobandanya bukora gucungera ingene urudandazwa rwo mu gihugu hagati nanja bukamazi rugenda haba ku masoko no ku mipaka duhana n'ibihugu bibanye gusuzuma ko bidandazwa biri ku masoko bifise akanovera gakwiye nuko bitarenza igihe cyategekanijwe kugira ngo dukingire amagara y'abenegihugu gutegura ibikenewe byose kugira hashigwe mu ngiro politike y'igihugu yo guteza imbere amahinguriro
Jean-Marie Niyoki ndi mushikiranganje rejwe amahinguriro n'ingenzi hano makuru tuyabandanirize mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Makamba bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ciyo ntara amazu yabo yagonzwe n'ahazoca amabarabara mu mugambi wo gusiga ikaburimbi amwe muri ayo mabarabara mu ico gisagara bavuga yuko babaye mu buzima butoroshe bagasaba ko boronzwe imizibukiro kugira ngo bikunde barondere ahandi bimukira mu gihe hariho nabibaza ko ibyo bikogwa byo byarahagaze umuyobozi mukuru mu gisata c'amabarabara mu Burundi Emile Ndayisaba arabahumuriza akamenyesha ko barindiriye umugwa w'abahinga bashitse ngo nibikogwa bikadoca bibandanya nayo abimizibukiro ngo ikibazo cabo aracitwararitse ndetse yaramaze no kugishikana imbere imakamba duhamagara Jehome Hakizimana
aramenyere kuba mbere ahantu ugaye ukarara kumurara umegurahe hanze
abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Makamba bakoze ko n'umugambi wo gukora amabarabara yo hagati muri ico gisagara bamwe muri bo amazu yabo yaragonze uruhande rumwe n'ahazoca ayo mabarabara bikaba ngombwa ko babomora baba bapanze canke benezo bagashikiriza ko babaye mu buzima butaborohereza ngo ubishoboye yari mu kihandi ibisaba uburyo butari buke abatabishoboye nabo bakaguma muri izo nzu nyene usanga nk'uruhome rumwe rwarasambuwe
keshi na bene nzo wewe umubari yenge kibazo cyo kugusubiza amahera kugira urondera handi wo bakubarira ati ninge kunda guma mu iyo hangari nyene uko kugeza umunsi kumbura avase yawe yohera kuko ni byamvuye ko
hari wahora wumva umusuma kiri inyuma yuriye ukabibona ariko ubunaho azoruhukira ku muryango
mu gihe ivyo bikorwa vy'amabarabara gushika ubu bavuga ko biboneka ko bitakiri ko birakogwa abo banyagihugu basaba ko bohabwa imizibukiro kugira ngo bikunde ko bimukira handi eka nabandi banyagihugu batari bake bamenyesha ko bari bavyiteze kwiterambere rizananye mu nzira zitandukanye bakibaza rero aho byo byaragoraniye
ni nanje n'ivyo mbona ko byatetse nzingoraneho zihagaze
kuri ivyo byose umuyobozi mukuru mu gisata kijeje amabarabara mu gihugu Emile Ndayisaba arahumuriza bibaza ko byo byarahebwe ku mugambo bandanya
oya nta byahe turacarindiye misoto controle kwishika n'abantu bo hanze bari hanze urumva bamanza kubonda amatike y'indege n'ibiki usanga bakenshi bafite amakonti n'ibiki rero kushobora gutanga umuco no kukwezi mugabo twatubyiteze muri ijambo ariko twibaze yuko sekire bitazore
nayo abimizibukiro ngo ikibazo cyabo asanzwe acitwararitse kandi yaragishikanye imbere
ibyo bikorwa bitanguye ubwo nyine bacye batanguye kurangira bigira umuntu akuma bisaba onifo yonze muri finance grave ko babiregira nito
hakaba hategekanijwe gukogwa ibirometero 5 n'ibice 6 by'ikaburimbo aha hagati nyene mu gisagara cha Makamba Jerome Hakizimana Makamba kubwa radio Isanganiro.
Jerome Hakizimana urakenuye tuve mu manuko bw'igihugu tuduge mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi abakozi bicira hamwe Solidaritare Kirundo muyinga baridoga ko bamaze amezi 12 bataronswa agashahara kabo mu buyobozi bw'iryo shira hamwe barahumuriza Abraham Safari mu Kirundo.
Huko bivugwa na Hakizimana Jean Bosco arongoye sindika y'abakozi b'ishirahamwe Sogestar Kirundo Muyinga ngo amezi araromanya 12 badakabakaba agashahara avuga ko abakozi bari mu bukene ntangere ngo ahubwo n'imiryango yabo ntibabona ingene igiye kubananya ibaho kuko aho bahora basaba utudeni basa n'abataki bafite icizere kubera igihe kirekire bamaze badahembwa sivyo gusa abakozi bageze kuronka akaruhuko k'izabukuru ngo basanze bamaze imyaka 6 bataziganirizwa muri INSS umwe bavuganye na radio Isanganiro ngo bahisemwe kwa baragumye ku kazi barindire yuko ivyo birarane birihwa bongere batekeregwe babone kuja mu karuko k'izabukuru. Hagizimana Jean Bosco asaba ko abanyamitahe muri iryo shira hamwe co kimwe na leta ko bokora uko bashoboye kose bagahabwa ibirarane vy'imishahara yabo maze abone kubaho nk'abandi. Umuyobozi mukuru wa Sogestar Kirundo Muyinga Victor Nkunzimana amenyesha ko ico kibazo caturutse kwigabanuka ry'ibiciro vy'ikawa ku isoko mpuza bakungu bica bituma bahomba ku rugero runini. Amabanki ngo yahora abaha amafaranga yaciye afata ingingo yo kutongera kuyabaha ari naho bakura imishahara y'abakozi nayo gukora ibikorwa bindi ngo gushikura rero nawe nyene ntabona uko ibintu bigiye kugenda ariko agasaba abakozi kubandanya bihangana bari ku mirimo ya misi yose imbere yuko haboneka inyishu ibereye. Mu Kirundo Abraham Safari ku radio Isanganiro.
Mukurangiza ano makuru mu gisata c'inkino kuva kuri no wa gatandatu gushika ku munsi wejo w'Imana hariko haraba mu gisagara ca Bujumbura inkino zuguruye higanwa y'umwaka wa 2020 mu mpira wa maboko volleyball mu migwi kinira mu gisagara ca Bujumbura. Urongo ishira hamwe y'imigwi ya volleyball mu gisagara ca Bujumbura amenyesha yuko imigwi yose yiteguye neza mu kurondera abakinyi bashasha Claver ngenda ku Imana hagatera kama bakunzi ba volleyball kuza ku bwinshi gushigikira abitabiriye ayo mahiganwa. Kire kuri mikwa ya mugenzi wacu Jean Marie Vianney ngenda ku Mana.
Mahiganwa twatunganije yatumiwemo ama equipe yose ahurikiye muri association y'Bujumbura ico bita higanwa zibanze turunwa d'ouverture zo cyakwikira championnat waje kugira ngo ama equipe abone ko twuguruye ibikorwa nyezina ama itegurira championnat ayo nyamukuru duhiganirwamo
mbega muri rusangi imigwi yo bayitabiriye yo bigendera kuri ngana
mu bahungu hitavye 6 kuri 6 hitavye imigwi 4 kuri 5 mu bakobwa
gishasha mu mahiganwa mwatunganije uno mwaka cyo ari cyane
igishasha namwe mwabibonye abakinyi baravuye mu equipe menshi baraja mu zindi barasanzara imigwi rero yose ifise nguvu ko barokiritwa babona bakeneye aza kuzibira igihenge cyake kihari rero bose babona ko bakina bafise nguvu ko byamye biri twebwe twubahiriza amasaha y'inkino kugira ngo uwaje kurorera azisaha asange imatch itanguye n'ubu niko bizobandanya
ino yiganwa ritunganijwe mu gihe bibikorera vuga ko mu mugwani yo Colombe ho bari ho abashaka gusambura mu gwimbega mu shiramu murongoye amakuru mu maze kuyaronka
daramye kuva na kera ho ari abakinyi bimuka bakaje handi ka ya nyukorombe no vuga ko yabaye nshasha aho abakinyi hafi nka bose basinye demission cyagiye kuba ntibagiye kuja mu yindi migwi cyabashinga umugwi wabo amwe bo vuga ati niterambere ko habonetse umugwi mushasha mugabandi acagiye bati na gahombo guko umugwi nawo waruhari warukomeye wacitse inkokora bahombye abakinyi ubu niko no vuga bihagaze
abakunzi b'inkino bahano mu gisagara ca Bujumbura akamo mu batera naka
tubahamagara kuza gushigikira abana babo banabashigikire guko iyo bariko barakina birorera bibaca intege mugayo yoko barakina babona abandi babaraba abakomera amashi birabatuma bagira inguvu gusumba.
Clave ngenda ku Mana arongoye imigwi ya volleyball kinira mu gisagara ca Bujumbura. Mu kurangiza umugwi nserukira gihugu w'abatarenze imyaka 20 mu mupira w'amaguru mu bigeme urakina kuri no wa gatandatu n'igihugu ca Ethiopia giye cisaha y'9 ku kibuga citiriwe Intwari kiri mu gisagara ca Bujumbura. Urukino rwo gusubiriza rukazobera mu gihugu ca Ethiopia itariki 31 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka. Izo nkino akaba ari izo kurondera imigwi izo kwitabira inkino z'igikombe c'isi yose ku batarenze imyaka 20 kizohigana wa mugihugu cha Costa Rica mu kwezi k'8 kuno mwaka wa 2020 akaba ari na hano turangije ano makuru twa twabateguriye twongera tukanabashikiriza tubashimira mwese mwayateze yo mpinjimira na François Akimana iko namfasha mu ngabo bw'ivyuma na Baba niyo nkuru yarahagarariye mwayashikirijwe na Emery Richard niyo nkuru mugira umunsi wa gatandatu mwiza.